ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi ni ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu Burundi rwaruka rutari ruke ruridogera ubushomeri budasanzwe rubangamiye. Ubwo bushomeri kenshi na kenshi buratuma urwaruka rukoreshwa n'abaruhendesha ibinabiriya. Mbega abana babigeme bobo bakora iki kugira birinde abangushi babahendesha udufaranga hamwe n'ayandi maronko? Nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga cerekeye abakenyezi n'abigeme kuri uno munsi wa gatanu. Nkuko bisanzwe turaganira n'umugwi Troupe Amagaba, n'umwe mu migwi yagira avuka mu myaka ya vuba ifise umugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe urwaruka rugenda rurahura navyo muri iki gihe. Kaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye mu kanya, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatanu nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi. No munsi umugwi turi kumwe n'umugwi Troupe Amagaba, n'umugwi umwe mu bagiye iravuka mu myaka ya vuba ifise umugwi wo kugerageza gutorera inyishu zimwe zimwe za zugwaruka, harimo no kubafasha kwiyungunganya. Turaganira nabo no munsi kubijanye n'umugwi wabo. Reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo zabo baririmba muri uwo mugwi Troupe Amagaba.
Got it.
Manungara. Radio ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ugaruka rutarurike ruridogera ubushomeri budasanzwe mu rubabangamiye. Ubwo bushomeri kenshi na kenshi buratuma ugwaruka rukoreshwa n'abarubehendesha ibiri na biriya. Mbega abana babigeme bobo bakora iki kugira birinde abangushi babahendesha udufaranga hamwe na yandi maronko. Umugwi troupe hamagaba numwe mu migwi yagira avuka mu myaka ya vuba ifise umugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo nk'ivyo mu gwaruka kwiga kwigwana ko kubungabunga akaranga indero n'imico kama ni bimwe mu byinshi abo bigeme ba troupe hamagaba bigishwa ivyo bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe hakaba kandi ajejwe gutunganya ibikogwa by'abigeme bahurikiye muri uwo mugwi avuga ko abigisha bigeme gutamba indirimbo zerekana imico y'ikirundi mu minsi mikuru itandukanye. Troupe amagaba barangura ibitari bike barongera bagakorera amafaranga abafasha kwigwana ko bagashobora kugura ibitari bike bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose bitabagoye. Kuri uyu munsi wa gatanu tuganira ku buzima bw'abakenyezi nk'uko twabibabwiye nibo tugiye kuganira nabo. Turi kumwe na Munezero Clarisse akabaru umunyamabanga w'iryo shirahamwe w'uyo mugwi. Clarisse uraho neza, akaze mu kiganiro muri isanga.
Namahoro, murakoze cyane.
Clarisse urakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe kuri uno munsi. Nitwa duherutse kuronka abigeme tuganira nabo mu kiganiro muri isanga cyo ku wa gatanu. None Clarisse, icyumvire cyo gutangura umugwi amagaba cyatanguye gute? Mwatanguye ryari?
Ngerageje guca ku mayange. Umugwi troupe amagaba ni umugwi watanguriye hagati y'imisore n'inkumi. Aho twahora twicara amashuri aheze ugasanga tumara igihe twicaye ku mabarabara, ugasanga ntacyo dufite dukora, ugasanga bamwe twirirwa ku mateleviziyo, abandi birirwa mu mabarabara bicaye aho amisore usanga itangwe kugira ingeso mbi, inkumi bakaja mu ngeso z'ubuhumbu. Aho rero twagiye hamwe tukaraba umwe umwe icyo tukiyumvira ati none ibi bintu tuzobivamo ryari, twimarira iki ko tubona imyaka iriko iragenda, canke batoyi bacu bari inyuma yacu bazoshikira muri ibi nyene. Turabiraba rero nk'imisore n'inkumi twaja hamwe, ugasanga bamwe barashoboye ibi na biriya, turiyumvira ati none twokwimarira iki canke twomarira iki igihugu cacu. Niko kuja hamwe rero turabona yuko twogira umugwi urimwo izo nkumi n'iyo misore, umwe wese mucashoboye tukaja hamwe tukagira ikintu dukoze kugira ngo tureke guta umwanya wacu kandi tugire n'icyo twimariye mu buzima bwacu. Niho kuja hamwe rero tukiyumvira tugatanguza umugwi troupe amagaba, umugwi ndangakaranga, kuko twabonye ko n'akaranga k'igihugu cacu ariko koza imbere ya byose kandi ahanini atariko gasaba ibintu by'imitahe miremire cyane. Ahandi usanga bisaba ibintu by'imitahe myinshi, ariko tuvuga ati hamwe dushize ingufu zacu hamwe tuzoshobora gutanguza ikintu kandi kizotugeza kure. Niko kuja hamwe rero nk'imisore n'inkumi, bamwe bashoboye gutamba, abandi bashoboye kuririmba, abandi bashoboye kuvunza ingoma. Tureka turere kugira ubunebwe, tuje hamwe tuze turahura tuyaga tugira icyo tumara igihugu cacu. Niho havuye icyumviro ahanini cya troupe amagaba, kugira ngo turwanye ubunebwe n'ubukene no kwirirwa mu mabarabara.
Ni icyumviro ciza cyane. None Clarisse, ko numva umengo harimwo kubitegura bifata umwanya mwinshi, bifata ukumvikana, mutunganije mute, groupe yanyu imeze gute, komite yanyu imeze gute?
Yego, bisaba kuja hamwe ari imisore nk'ingahe n'inkumi zingahe nyene mukabyumva. Icya mbere na mbere ni uko mubyumva mwese kandi mukashobora kubona yuko icyo kintu mugiye kwiyemeza muzogishitsa. Ugishitsa ni gute? Ni nk'uko muri yungu mukaja hamwe, kuko umuntu umwe wifasha gusara kandi umuntu umwe ntiwigira inama. Nimba je se cyumviro cy'uko notamba bigakunda, hari undi avuga ati nanje ni ukubyinira ugatamba bikaryoha, urumva duca tuja hamwe ntihasubira kuza bya bindi bya soko niruze induru, kuko umwe wese afite icyo ajejwe. Kugira ngo rero twiyoganize tuje hamwe tudutange neza hajya kugira ngo mu mugwi mutere imbere hategereza kuba hariho abatwara abandi kugira hagireho urutore z'ibyo mugirako.
none kimwe mu bintu uko kwa uko kuja hamwe mukiyumvira mu gateka umutwe mukabona muti umwe afise uruhara ashobora kugira muri no groupe muri no mugwi ibintu mushira imbere nk'umugwi ni nkibihe mwumvikanye ko haba kubijanye n'ivyumviro haba kubijanye n'ukuntu mugiye kuzokora ibyo mushira imbere cyane cyane ni nkibihe bibatuma mutera imbere muba umugwi muri uno munsi
ivyinzwe twashira imbere hanini kwa kwigisha indero abatoyi bacu twigisha indero ababanyi bacu kuko muri ubwo bushomeri hariho bana bamwe baca baja mu bindi ariko twashaka kugira tuje hamwe tuze turayaga tureko uwo mwanya twotaho kuja kumarigara umwanya twotaho kuja kumatereviziyo twerekera ibitagira akamaro tuje hamwe twigishanye karanga twigishanye kahise kacu k'igihugu cacu kuko niko karanga muntu k'igihugu kacu ahanini twashaka kwigisha indero no gufata umwanya tukaja hamwe tukagumana ubumwe n'urukundo hagati yacu
urumva mwasanze indero mwoyigira muhereye ku muco kirundi
ego kuko hajya indero ni kahise kacu niho tubonera indero y'abasokuru aho yavuye ingene kuwa havyari bimeze umva ni byinshi tusha twiga byinshi twiga kahise kacu k'igihugu nko mu ndirimbo zacu urumva harimo za Rwagasore za bandadaye icyo bamariye igihugu cacu tukumva ko natwe dutegereza kugira icyo tumariye igihugu cacu atari ukwirirwa twicaye ku mabarabara
hari inzitizi none mugenda murahura nazo kumbure nk'abandi babumva nabo nyine bifuza kugira icyumviro nk'iki zimwe mu nzitizi mugenda murahura nazo ni nk'izi
inzitizi ntizibura kuko urumva ugitangura utangura ataco ubona ufise ariko hari ikintu bimaze kuba gikunze uke ugenda uratera imbere urahura n'inzitizi zo kubura uburyo kuko nko mu gihugu cacu mu bintu bijyanye n'akaranga ntaho uvuga ngo barahava baguha ibi kugira ngo utangure urumva byose niwe wimenya inzitizi rero ziriho mugabo ufise umwete byose birashoboka
uno munsi turaganira cyane cyane kuko kuntu wewe ni wowe kandi ujejwe n'ibikorwa by'abigeme kubatunganya kubegeranya kubafasha kwitegura kuja kuririmba no gutamba muri izo manza abigeme mwahuye nabo wegeranya ugashira hamwe ubona bavyakira cyane baravyijukira uko gutama no kuba muri uyu mugwi barabikunda cyane
aho kwicuno gishimira cyane abigeme b'abarundi nasanze burya babura ngira aho baba babikorera nayo ubundi barabikunda kuko n'abatubonye mu manza urabona ko umengo baradutangarira ntibashobora kumva imwe n'umwana w'ubujumbura yoje imbere y'abantu agatamba abenshi babona umengo ni ibintu by'abantu bya kera bya ruguru icyo rero tuba nicyo twase ikinezera abana abari muri twupa bagapfa nka bose n'abana b'ubujumbura kandi barabikunze barabyiga n'umunezero mwinshi n'umunezero mwinshi cyane kuko biranabafasha kugira sport turabereka ko atari ukuruha gusa harimo sport hariho kubana n'abandi hariho kumenya kuja mu manza ukabona ingene imanza zigenda ibintu nk'ibyo nyine byose
ikintu gihambaye cyane kubona mwongeramwo ku kunonora imitsi kuko ahenshi usanga icyo kintu ntibacongeramwo abana babigeme bakiga umuco bakaranga indero bakongera bakanonora imitsi ni ibintu bihambaye cyane abantu bashobora kuba batiyumvira babona gusa muza mutamba muberewe bakagira ko bihereraho ariko turumvise yuko ari igikorwa gihambaye murimwo urakoze cyane Clarisse kino ni ikiganiro igihijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene bariko barabumviriza reka nabo nyene dutangure tubahe akaryo duhere kuwitwa Mpayimana ku murongo Mpayimana urahura kome
ni Duhayimana ntabwo ari Mpayimana
Duhayimana urahura kome
yego ndashima rwose
ni byiza cyane duhamagaye uri he
ndi muyunga muri komine Gashyoho
ni byiza cyane kibazo cyane cyumviye
ubwa mbere mbanje gushima muri sango ibintu bijyanye n'intambo n'ibintu abarundi bose dukunda cyane kuvuga mbanje kubishima cyane kubona abo bantu nk'akaryo kandi nkaba numva ko kenshi bafite n'ibishomeri ibyo ni ibintu mbanje gushima ubwa mbere hanyuma kuri kuraraba ubuzima bishomeye tuko turabamo n'ubuzima bugoye ugaca usanga hariho abantu baba bafite imitahe bafite n'imigambi ugasanga bya bishomeri byabuze nabo byaba bifite imigambi ugasanga byabuze aho biyiserurira cyangwa sanga byabuze n'ubujyo bwa tanguri imigambi yabo. Rero nk'icyo cyumviro abo bagize n'umva kuri cyumviro gishimishije ariko ndumva yuko bafite ababashigikiye. Yenda se rero nabyansabe icyo ndiro kiwanje bafite imitashi. Bagende ibishomeri byarabaye bifite kabisa. Barabe bagira imigambi nk'iyo nyene yirinda ronka baronka amahera. Nubwo n'iyindi migambi atari yo kugimbye no gusa n'iyindi hose binjireyo. Najya ndamaze ikibazo mbega ko mba ari Bujumbura nta gahunda baba bafite yuko bujya no hagati mu gihugu bagapfira hose kugira barabe yuko izo ntambo izo mbyino zabo zokwira hose.
Urakoze cyane. Ereka twakire wundi ku murongo ni ukuri uraho urakomeye.
Ndakomeye mwiriwe neza Oriane.
Mwiriwe.
Ego nanjye nashaka ndababaze mbega umugwi wabo woba ugarukira hehe boba bagizwe nabo nyine bari kumwe canke barifuza nuko n'abandi bigeme babishatse boza mu mugwi ngira kumbura barafashe icyo bafatira ko babafatira kugira ngo umuntu bashobore kumushyira mu mugwi ako n'akabazo ka mbere. Rya kandi ndababaze mbega mu mufise ibikorwa mutegura gukora bitagarukira ngaha mu mugwi wanyu mbere bishobora no gushikira abandi batari mu mugwi. Nuko tubaza twanjye murakoze.
Murakoze cyane. Kaduha kanya Clarisse abishure. Clarisse duheye kuri Nduhayimana yabajije ati niba kibazo cya nyuma ciwe yabajije ati niba mushumu ufise umugambi wo kwigisha izimbyino canke kwigisha abandi mu gihugu hagati gutangura imigwi nk'iyi hari umugambi nk'umwe wa mufise.
Arakoze cyane ku kibazo ciwe bamushimiye. Ariko nagomba maze kumunda mukosora akantu yavuze ngo yumvise ngo yuko umengo hari haba dushigikiye. Sinzi ko yashatse kuvuga kubijanye n'uburyo canke. Nari navuze neza nti inzitizi bitwarahuye nazo kuko ubwo kubura uburyo ingene dutangura ariko ikintu gikunda uragitangura kandi uragishitsa.
Ni kuvuga ko mwe muyumuganye hagati yanyu.
Byose byavuye mu maboko yacu byavuye mu ngufu zacu.
None muri yumvira ko icyo cyumvira yarafise cyo kufasha abandi gutangura imigwi nk'iyi mu gihugu hagati cyangwa kubigisha izo mbyino ari ikintu mwifuza kuzokora muri kazoza cyangwa musanzwe mu gikora.
Icyo ni kintu dusanzwe dukora abashoboye kuza muri uwo mugwi wacu turabigisha ariko kubera tukiri ntiharagera aho twoshobora kuduga ngo tugiye kwigisha abandi mugani baza ko no hagati mu gihugu hasanzwe hariho imigwi ndangakaranga ishoboye kwigisha benshi ni henshi hari ama club ruguru ayigivyakarangira ahaherereye yobaza neza nibaza ko naho nyine bihari muga tubishoboye turifuza ariko akaranga gasasagara mu gihugu cyose ari byo dushoboye icyo turacyifuza cyane.
Kuri cyo nyene Clarisse cyane cyane akaranga nk'uko bivuze mu gihugu hagati hariho benshi basanzwe bafise imigwi nk'iyi kubijanye n'uko botangura guhemba urwaruka rugize imbyino nk'izo uwo kivuga ku iki ko ahenshi usanga ari naka afise urubanza agahamagara bagenzi we bakamubyinira ariko mu bijanye no kugerageza gufasha urwaruka kuva mu bukene ubona ari cyumviro cy'uko kumbure botangura guhemba.
Jenny baza ko urwaruka ntigoshira imbere yuko rugiye guhembwa icyivuro ni ikinyamukuru cyacu nticyari cyo guhembwa ahanini cyari cy'indero kuja hamwe no guteza imbere akaranga k'igihugu cyacu nibyo hari ibintu umuntu akenera mu buzima bibaye ngombwa leta yogira icyimariye ayo mashyirahamwe yiyumvira kuja hamwe y'urwaruka akagira icya yamariye kuko urwaruka usanga ari abantu bakiri bato bagiheza amashuri badashoboye kwitunga atari nk'uko bivuze umuntu abafite nk'urubanza akavuga ati ngo mumvinire akabaha ayo mahera makenya niyo ashobora gusahiriza nayo ubundi ntafite twoshobora kwifasha tudafashijwe na leta. Ni naho mboneye n'akajya ko gusaba leta ko yoshobora gufasha ubwo rwaruka ikaza irashobora gusahiriza mu byo bakenera bike bike.
Ni ukuri we yabajije ati hari icyo mufatira ko kugira ngo mwakire abantu abigeme baza kuvyina mu mugwi wanyu cyangwa kuririmba mufatira kuki?
Oya ntacyo turaba upfa kubura umwigeme ashobora abyifuje icyo cyane ne kiramaze umaze kuza ugasaba uti ndifuza kwinjira icyo kiratunezera twifuza ahubwo ko bagwira bakaja mu mugwi ntacyo turaba cyo tuma tuvuga ngo uyu ngo canke uyu oya ari gihe cyo kwinjiza turinjiza bose tukabakira.
hari ibindi bikorwa nkuko yabajije nyukuri hari ibindi bikorwa murangura uretse ibyo byo gufasha abo bigeme muwa muri kumwe kubigisha byo byose mubigisha hari ibindi bikorwa uretse ivyo onye mukora gufasha abandi ndakeka ashobora kuba yavuze ati kumbure ko mukorera amafaranga murafasha abandi
ngerageje kureba mu mugwi wacu ni umugwi igizwe n'abanyeshuri ahanini harimo n'abandi bakeyi bashobora kuba bakorera aba ubuzi mu buzi bwa leta canke bw'abikorera ibyabo ariko ahanini abo turi kumwe nta kindi bakora atari ibyo by'umugwi wacu sinzi ko baba bamutahuye je natahuye ko umwe ngo yashatse kubaza icyo twaba twifuza gukora muri kazoza
navyo nyene muvyishura yego
ego twe turafite icyiyumviro cy'uko twotera imbere kubera turugwaruka navuze ko tushaka gutegura akazoza kacu ubwo buryo turonka hariho uburyo bwo kuziganya kuko ayo turonse yose ntibisigura ko ari ayo kwinezereza nk'abantu bakiri bato dutegereza gutegura akazoza kacu turifuza yuko muri kazoza twokugurura nimba ari nk'ishure yigisha akaranga mu mashure y'i Burundi nakujya mu Bushinwa bashobora kuvuga ati hariho ishuri rya karate kubera tuzi ko karate niyo mu Bushinwa nino mu Burundi tukavuga ati hari ishuri ryo kwiga ingoma hari ishuri ryo kuvuza umuduri hari ishuri ryo kuvuza inanga ikembe nicyo cyifuzo cyacu kugira ngo akaranga kacu ntigati gihe abana bakiri bato bazashobore kuza barabyiga bizokwameho igihe cyose
umugwi tuko turaganira kuri uno munsi ku ijwi rya Amerika ni umugwi troupe amagaba abakenyezi ababigeme n'imisore igira intambo imbyino bakaririmba bagatamba mu minsi mikuru barazwi cyane mu gisagara cya Bujumbura aho basanzwe bitaba imanza zitandukanye bagatamba bakavuza ingoma no munsi turashimika cyane cyane ku bigeme b'uyo mugwi kuko no munsi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'abigeme ico imigwi nk'iyi imariye abigeme cyane cyane mu gihe abantu bamwe bashobora kugerageza kubahendesha ibinabiriya amaronko kugira ngo babayovye babashire mu buzima butari bwiza rero imigwi nk'iyi yavutse muri imyaka ya vuba ikiragerageza gukemura ibibazo bimwe nk'ivyo kugira ngo abana babigeme ntibashobore kuyobwa ngo batwagwe mu bindi kubera amaronko turi kumwe na Munezero Clarisse akaba ari we ajejwe gutunganya ibikorwa vyabo bigeme b'uyo mugwi niwe ariko aragerageza kudusigurira no kutuganiriza ku bijanye n'uyu mugwi wabo radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda tubibutse kandi ko turi ku murongo ya telefone turiko turaganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro cyane cyane turararitse mwebwe gwaruka mushikiriza ibibazo n'ivyumviro turagerageza kenshi hano ku radio ijwi rya Amerika kubaha ivyumviro mu kugerageza kwikura mu bukene mushobora kuba murimwo kuko henshi muraduhamagara mukavuga yuko ubukene murimwo burengeye rero ibi ni bimwe mu bintu mushobora kugerageza gukora aho muri mukaja hamwe mukagerageza guteka imitwe mu kuntu mwova muri ubwo bukene mukava muri izo ngeso mbi nkuko Clarisse yabivuze ahenshi usanga ugwaruka riri mu mabarabara gwicaye mu marigara atacu ririko rurimarira tuje ku murongo rero tubandanye twakire n'uwitwa Vincent urahura komeye
amahoro neza
Vincent uduhamagaye uri he
ndi ngai Kigali mu Rwanda
niho ndi yego cyangwa icyumviro
ndamukiriza umutumire
ndabaramukije cyane
amahoro yego je nahora ndababona mu gisagara batamba neza kweri mugabo sinarinda bisobanukiwe neza nariko rero ndibaza nti mbega nk'abantu urwaruka mwishize hamwe nk'uko onye akenshi abantu bari hamwe nyine haraba inyigisho zitandukanye hariho aho ugenda urabona baruka ruri kumarigara nk'uko baranyura umugi barishora mu ngeso zitandukanye n'abigeme nabo nyene ntaba umuntu atabibagiye nabo hari igihe usanga bari mu nyifato zitari nziza akenshi twagiye turabona nibihe bihitiye bya politike urwaruka rurabyitabira cyane mbega aho honye mubasha gutanga iyihe mpanuro message muha urwaruka kugira ngo ushoboye kwitabira kamo nkako nyene nka leta ibifashishije kugira muze muraduga ruguru yo mu misozi mutanga ubutumwa muha urwaruka cyane cyane inyigisho zo gukunda igihugu kugira ngo urwaruka buriya niho bipfira ugasanga bagiye mu ngeso mbi zitandukanye mu bya politiki akenshi usanga nk'uko honye leta ishoboye nko kubifashisha nko kwifatikanya nayo kugira ngo mutange inyigisho zo gukunda igihugu.
Urakoze cyane Vincent, urakoze cyane. Reka twakire na Jonas mbere yuko Clarisse kwishura. Jonas uratwumva?
Yego ndabumva.
Tuka ku ijambo.
Yego namwe ndumva umutumire nagerageje kumva nayo igana nagifatiye hagati. Ariko ndagomba na mubaze iganiro nk'uri Bujumbura, Bujumbura batuzi ingene nawe hagutse ikibazo cy'ubusomeri kugwaruka nk'umbwe na twebwe tuba turimo ariko nk'ayo Bujumbura ikibazo cy'ubusomeri kugwaruka turibaza ko kugwaruka ari guhisha none barimo barakora icyo kugira ngo nk'umbure bashobore kwagura uwo mugwi cyanke bigishe uwundi mugwi ngene nabo ushobora kugira umugwi wawe kugira ngo nk'umbure ikikorwa cyo kugabanya ubusomeri kise n'ikigabanuka nuko murakoze.
Murakoze cyane Clarisse duhereye kuri Vincent yabajije ndumva ibibazo bitandukanye gato ariko kimwe cyavuze ati impanuro ni izihe muba mutanga kugira ngo ubwo gwaruka ntiruje ntiyobwe n'abanyepolitike cyangwa ati muba mukorana na leta kugira ngo muyifashe kwigisha ugwaruka gukundisha igihugu.
Arakoze cyane icyo mbere na mbere cyo nobanza kuvuga mu mugwe wacu nta vya politike bijamwo ntaho dufata umwanya ngo tuko twigisha politike cyane ngo tubabwira ngo umuhari kanaka ngo oya sivyo vyatujanye ahanini twigisha karanga akaranga kacu nako urinze ukunda karanga bisigura ko uzoba wakunze igihugu cawe tubigisha indero tukabigisha kwifata neza nta naho tuvuga ngo leta nayo kugira ngo tuyifashe mu gufasha uwo gwaruka n'izi ndirimbo nyene ndangakaranga twigisha n'izi ndirimbo nyene zirimwo abashoboye kwitangira igihugu cacu abashoboye kwagura igihugu cacu ukuntu babigenjeje urumva turiko turababwira ukuntu byagenze urumva ko ari ibintu byagenze mu kinyempore kandi tubikora mu majambo aciye bugufi yumvikana naho umwana mutoyi atari muri mushyirahamwe ashobora kumva ayo majambo iyo ndirimbo akayifata uko akura akazokumva ya isitwari arayizi atazi aho yayikuye niko navuga dufasha leta mu kwigisha urwaruka n'izo ndirimbo nyine dusohora tuhayagiza igihugu cacu twerekana ubwiza bw'igihugu cacu twerekana njye n'igihugu cacu ari cyiza cyane kugira ngo urwaruka rukunde igihugu tuve muri ivyo vy'amapolitike n'ibiki ariko tuje hamwe tugire icyo tuyoherwe nk'urwaruka nyine tugire ubumwe n'urukundo yego.
Jonas nawe akabaza ati hari icyo mwakora kugira ngo mwagure umugwi yavuze ku bijyanye n'ubushomeri akagerageza gufasha abandi avuga ati nimwagure umugwi aho icyo cyumvira mu cyumvira kwiki
eko umugwi ni naho twari twavuze ko tuhagera igihe tukagira abo twakiriye bisigura ko tuguma twagura kuko ntiwobwira ngo narahejeje kwakira aho uba wihenze kuko hariho abari inyuma baguma bavuka dukeneye ko bamenya ako karanga kuko hariho nabo tuba dufise bakura bakeneye abazobasubirira ariho haho usanga hariho umugwi A n'umugwi B ku buryo uba muri A ntibavaho hazoba hariho abo basize bo muri B bashobora kwiga gukora nk'ibyo bahora bakora.
Igikorwa mukora Clarisse ni igikorwa gihambaye ku bijyanye no kubungabunga akaranga k'igihugu imico y'igihugu kandi ni byiza ko mu bihemberwa nko ntitwavuze cyane ku bijyanye n'amafaranga ariko nko ku munsi mukuru umwana w'umwigeme ashobora gutahana nk'amafaranga nkangahe ku rubanza rumwe aba yagiye kuvyiniramo
iyo twashoboye kuronka uburyo tukagenda kuzina amahera umwana w'umukobwa ashobora kuronka ari make n'ibihumbi cumi
mubigira nka kangahe mu ndwi mu kwezi
iyo byagenze kubera yuko kubera ko bivana n'igihe cy'imanza nk'ubu urabona mu kwa mbere sigiye ahanini imanza nyinshi ziba n'amezi usanga hari imanza zibaho nyinshi urumva biravana n'amezi igihe turimo hari iyo usanga mu nzu ugiye gatatu hari iyo usanga ugiye kane cyangwa ugasanga n'ukwezi kuraheza atanari mu gihe amezi agahera wicaye urumva nicyo navuze nti ahanini haza ubikunda ntiwoza uvuga ngo ngiye kurondera amahera woza aho ushaka kuja hamwe n'urundi rwaruka kwiyungura ubwenge ahanini naye handi ugiye kurondera amahera ntaco wahakura kuko ntayo dutanga yo tuma umuntu abaho
ariko nk'uko abivuze iyo habaye urugo rubanza nk'imanza zibiri cyangwa zitatu mu ndwi imwe arashobora gutahana ibyo bihumbi mirongo itatu mu ndwi imwe cyane cyane ku mwana w'umwigeme aba akeneye utuntu n'utundi ni amafaranga atari make
niho navuze nti ni ugufashanya kuko urumva nk'ayo mahera ku mwana w'umwigeme ariyigurira utuvuta akiyigurira utundi duto duto yari akeneye kandi nimba ari uja ku ishuri arashobora kwirihira bisi indwi yose ibyo byose ni kubigisha ko naho aronse ayo mahera si ayo konona ategereza kumenya ingene afasha muhira kugira ngo n'ababyeyi babone ko wa mwanya afata agenda atari uwo guta hariho icyo amariye umuryango
ababyeyi none barabitegera iyo baje iyo bumvise yuko abana babo bariko baraja muri ayo marepetisiyo ko kwitegura barabitegera canke nabo nyine hari igihe baba inzitizi
aha ababyeyi akenshi hari aho babinzitizi kubera kwa kundi navuga nta karanga kacu ntibagahaye agaciro kanini bakabona umengo bagiye mu bindi ariko uko umwanya ugenda bakabona ingene umwana wabo abikunze ukuntu umwana wabo afise icyo amariye umuryango ashoboye kuvuga ati nirihe bisi kubera ya mahera niguru bituvuta kubera ya mahera akabona ko atabuhumba ariko arajamwo canke akamubona nko kuri televiziyo akumva ababanyi bavuga ati umwana wawe namubonye mu rubanza atamba neza biraryoshe nk'umubyeyi bamwe bamwe hari aho batabitahura mu ntango muga mu nyuma turaronka benshi cyane bifuza no kuzana abatoyi babo kubera batahuye icyo turushaka gushika ko kw'ibyo bibazo atari byo ariko ahubwo twifuza indero y'abana babo
reka twakire na Gabriel ku murongo uratwumva
ndabumva
amahoro neza
amahoro
tuka ku ijambo
reka tena ko ndakurikirana icyo kiganiro nkurikirana n'uwo mutumire uko yereka bakarishura ariko rero we yashoboye kuba ari mwomugwi w'intambo bivana naho abaherereye tuvuge nk'uko yari ari mu gisagara cya Bujumbura urumva nta kindi gikorwa ahanini yoshobora kuhakorera ariko nagira mvuge nko ku bantu ba ruguru ashobora kuyumvira ati yashaka gukora ikintu cy'uburimi undakiyumvira gukora ikintu cyo kudandaza undakiyumvira gukora ubworozi abantu bose rero uko bigenda kose abakeneye n'imiburiburi umuterera akaronka amahera atanguza uwo mugambi wiwe none muri ibyo cyane no muri uwo mugwi abona ariko arakoreramo ntacyo akugusaba leta kugira nawe yumvire kuri abo bandi bantu bafise ingata zo gukora ibindi bitandukanye mukugira babe biteze imbere ikibazo cyane cyane cyo ngenda mu batsi
ndindira gato Gabriel ubajije uti niba uyu mugwi wosaba leta ngo ugire gute
kugira leta ifashe abandi bafise izindi porogaramu z'ibyo bokora ari nk'abashaka korora kurima kudandaza ikabafasha kugira baronke umutahe batanguze ibyo bintu nk'abari mu ntara za ruguru
ariko Gabriel sinzi ko kenshi ukunze ku gukurikirana bimwe mu biganiro dukunze guteramisha cyane cyane ku bijyanye n'urwaruka turagerageza guhanura ku bijyanye n'ukuntu urwaruka rutokwama ruzera leta kugira ngo bibafashe hariho kwiyungunganya nk'uyu mugwi wagiye hamwe Clarisse yasiguye cyane ko ibyo bariko bararangura muri iki gihe uno munsi byavuye mu nguvu zabo mu maboko yabo ni icyumviro nawe nyine ariko araserura ariko aragerageza gufasha urwaruka kwiyumvira yuko leta atariyo yonyine umuntu yokwama ateza amaboko ngo aronke uko gufashwa hariho kwifashisha twabate ko turageza guhanura ariko kumbure naco se cyumvira kibi leta irashobora kwama nayo nyine ifasha ariko twohamagarira ugwaruka kumviriza impanuro za Clarisse zuko mu nguvu zabo bafise bogerageza bakiyungunganya kandi birashobotse barashoboye akoze cyane Gabriel. Clarisse arisho kongera ko kuri cyo cyumviro cha Gabriel.
Icyumviro cyiwe ni cyiza cyane, hariho benshi bifuza gukora byinshi batashoboye kubikora kubera imitahe, ariko hari kinavuze ngo kubera turi Bujumbura ngo nta kindi twari gukora. Oya, ibyo gukora biruzuye kandi byiza cyane, ariko kubera kugwanya bwa bunebwe, kugwanya kwa guta umwanya, kugwanya kwa kwibagira karanga, kugwanya kwa guta indero, twashimye gukora icyo bishobora kutuzanira uburyo bukeyi kandi kikatwungura n'ubwenge, kikatwereka akaranga k'igihugu cacu kandi tukigishanya umwe wese mu byo ashoboye. Urumva ntaho leta nivyiza kwifasha abakiri batoye kugira ngo dushobore kwisununugura, mugwa mu gihe bitarakunda ni ukwiyumvira tukugurura imitwe tukaraba ico twoba turakora muri ico gihe leta itaragicishitseko. Nico kuko twoja hamwe bakiyumvira nimba ari kurima bakavuga ati reka dutanguze akagato hama tuzotera imbere. Yego.
Clarisse wavuze yuko ibintu byinshi mwaranguye byavuye mu maboko yanyu, tubwire bimwe mu bintu mukenera mu mugwi wanyu. Turakeka murakenera impuzu, inzongoma n'ibintu byinshi. Nibihe bintu mufise mu mugwi mwashoboye kwigurira mu mafaranga yanyu mwashe guteranya?
Ego, cyane kibazo cyiza cyane. Mu mugwi harakenerwa ibintu byinshi cyane, kuko nk'uko twebwe tuseruka mu manza bisaba kugenda waberewe imbere y'abantu kugira ngo bashobore kutwizera, nuko baba babonye wonze wambaye neza washajije. Kandi muri iki gihe turimo ibintu biguma bihinduka, nimba n'umunsi waguze impuzu ya ruje ejo baca bahindura bagaharagwa impuzu isa na vera, urumva bisaba ko tuguma twiyungunganya duhindagura. Ibyo rero ahanini nk'izo mpuzu ziva mu maboko yacu muri bwa buryo nyine turondera. Nicyo navuga ni uburyo dushoboye kuronka, ntibwamara ubwo kunezerwa misi yose. Haragera igihe tukaja hamwe tukavugana tuti murabona ko ntahandi dukura, nta leta tuja gusaba, nta muntu atumanajinga dufise, duca twemera rero ya bwa buryo twaciye tukabushira dokote hama tukabushira ku ruhande tukagira icyo twimariye. Nimba rimwe kabiri gatatu tukabanza tukihoza ibyo kuryoherwa, tugashobora kwiyungunganya, tugashobora kugura izo ngoma, tugashobora kugura izo mpuzu, tugashobora kugura ibidede, tugashobora kugura ibikoresho. Hari aho usanga igikoresho cyamerewe nabi tukagisubirishamo. Ibyo byose ni ibintu bisaba uburyo. Urumva ahanini sinavuga ko tuba tugiye guca uburyo bwo kuryoherwa gusa, ariko harabamo no kwiheba. Nako kano ni keza cyane ko kumva yuko abo bajene naho uri mu mugwi ya mahera yawe n'umuntu ntuyaronka kubw'ineza yawe, kubw'ejo kugira utegure ejo hawe, kugira ushobore kugura impuzu zo kwambara ejo, ibikorwa bibandanye. Nico ni ikintu ciza cyane ku muntu akiri muto, kugura umutahawuze yuko icyo yambaye ategeza kugifata neza, kandi ko icyo yambara gitegeza kuva mu byo yakoze. Hanini nuko tubikora.
Kandi Clarisse murafite kandi n'indirimbo mugenda murasohora, amaclip, ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane. Nk'imwe mu ndirimbo twayivugije tugitangura, reka twumve izindi mu ndirimbo mwagiye murasohora zizwi cyane kandi abantu bakunze kumva mu manza. Tuyitega amatwi imwe mu ndirimbo mufise.
Kumanura, yambari ya kumere gito chande, chonde ma.
Radio ijwi rya Amerika isanganiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyi ni indirimbo yaririmbwe n'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi bo mu mugwi wa Troupe Amagaba. Iyo ndirimbo yitwa Amagaba. Turi kumwe na Munezero Clarisse, akaba ari umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe, akaba kandi ajejwe gutunganya ibikorwa by'abigeme bahurikiye muri uwo mugwi. Ni mu gihe mu Burundi rwaruka rutareruke rwidogera ubushomeri budasanzwe bubabangamiye. Ubwo bushomeri kenshi na kenshi burabutuma ubwo rwaruka rukoreshwa n'abababesha bakabahendesha ibijya na biriya. Tukibaza duti rero kuri uno munsi wa gatanu twiga ubuzima bw'abigeme, tuti mbega abigeme bobo bakora iki kugira ngo birinde abangushi babahendesha udufaranga hamwe n'ayandi maronko kubera uko kubera ubwo bukene canke irungu kwama bicaye atacu bari ko barimarira abari mu gisagara ca Bujumbura, kwama bari kuri televizion. Rero cyuko turaganira n'uyu mugwi kuko abatari bake turumva ko batangiye kwijukira kuja mu mugwi nka Troupe Amagaba. N'umwe mu migwi yavutse mu myaka ya vuba ifise umugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe ugaruka rugenda ruhura nabwo navyo. Turi kumwe rero nkuko twabivuze na Munezero Clarisse. Clarisse, turumva ko tuganira na bamwe mu mugwi wanyu yuko mugerageza no gufasha bagenzi banyu mu mugwi mu kuba nk'umutahe wo gukora ikintu. Wavuze ko hari igihe amafaranga mukorera usanga mutayaronse mukavuga muti reka tuyashire muri iki gifise inyungu y'umugwi wose. Hari uko gufasha bagenzi banyu rimwe na rimwe yo mubishoboye kubaho umutahe wo kwisononura bagakora ikindi kintu gihambaye mu buzima?
Ego murakoze cyane. Nari navuze yuko mu mugwi wacu turigishanya icyo nokwita urukundo. Rero nkuko tuba twize ibintu bitandukanye, hariho ababa barahejeje bize nk'imyuga batashoboye kuronka ingene iyo myuga yabo bayishitse imbere babandanya bayikora. Rero turiyumvira tuti none uwo mwana turi kumwe mu mugwi wacu yoguma yicaye tugume twihereza yicaye tukavuga tuti reka tumwihebere twese tumwitangire, nimba ari ubwo buryo akeneye, nimba ari ayo senkanti mira akeneye, nimba ari ibyo bihumbi ijana tumwitangire tuyamuhe agire icyo akoze, hama tubandanye dutera imbere twese mu mugwi. Ibyo turabikora kugira ngo ntibibe ibintu by'akaranga gusa, ahubwo bibe na bya twavuga byo gutegura akazoza, kugwanya ubunebwe no kugwanya agashomeri mu gihugu cyacu mu gwaruka.
Bimwe nko mu byiyumviro baba bafise cyangwa umugambi baba bafise ni nk'iyihe baba bifuza kurangura?
Hari nk'usanga yarize ibintu byo kubaza, hari nk'usanga yarize ibintu byo gushona akavuga ati tugiye mwafasha muri ubu buryo, mufashije ubu buryo bungana uku nogira icyo nimariye. Urumva araza akitura babarongozi navuga ingene twitanze, hariho abadutwara agashobora akaza agashikiriza iciyumviro, hama bakaciyumvira ko babonye igikenewe bakagishikiriza abandi abanywanyi, hama nabo nyine bakabyakira kuko ni ikintu kimwe mu byo twashyize imbere cy'uko dutegerezwa gufashanya mu buto bwacu.
urakoze cyane katubandanye ku murongo twakire nabandi bafite ibazo n'ivyumviro twakire suguri suguri urahora komeye
yeye
amahoro neza
namahoro ego
ego wakurikira ikiganiro cy'icyumviro cy'ukuja mu migwi nka troupe amagaba ucyumvira kwiki cyanke ikindi kibazo cyanke cyumviye
ingenda azena amazina amazina ndi fasili ya fuguru abandi mu Tanzania ndi no kagezi muri Tanzania hazi muri Kigoma icyo cyumviro cyo mu gwi nkiza cyane najewe hari mu gwi ndongo ino muri Tanzania turabikora ibintu nk'ivyo icyo cyumviro ni cyiza cyane ndabashimye cyane
Mhm. Bandanya suguri.
Ikindi kintu ndagomba kubabaza uwe mutumire. Izo ndirimbo zabo barazitwara ku bibuga mburuka na bumenyi.
Ego turamubaza.
Ego indirimbo zacu urashobora kuja kuri YouTube ziriko wandika troupe amagaba ukizisanga ko ziriko zose.
Sawa.
Hari izindi impanuro ha Clarisse ko uvuze ko sanswe ufite nawe umugwi bigenda gute mu mugwi wanyu zimwe mu mpanuro ubafashisha ni nkizihe kugira ngo babandanye batera imbere mu mugwi.
Ah, cyo ndagomba kubabwira. Ni kugwanya bakora nyene biyumvira nyene bikogwa. Ni mutima wose ibyumviro byawo bigume bigenda imbere.
Turabashimiye cyane suguri
sawa sawa
urumva Clarisse ko ariho bagenzi banyu ariko barumviriza nabo nyine bafashe inzira yo kugira imigwi nk'iyi wanyu muri Tanzania Kigoma ndumva neza ko ari Kigoma birabashimisha kumva hariyo n'abandi n'urundi rwaruka ruri mu bikorwa nk'ibi nk'ibijumbura musanzu nk'umuri nk'imigwi nk'ingahe ugereranije mu gisagara
mu gisagara nibaza ko hoba hariho nk'imigwi ishika irengana 10 ahubwo ni myinshi cyane ego
bigenda gute yo kumbure novuga mu gifaransa competition harageraho musanga muri ko murarondera isoko hamwe bigenda gute kugira ngo muronke amasoko niyo migwi nayo nyene isanzwe ikarondera amasoko bigenda gute
icyo hari ijambo nigeze kuvuga nti byose biva mu maboko yacu userutse imbere y'abantu berewe baragushima amasoko ntiwiruka inyuma y'umuntu ngo niko ndakusaba ngo uzompe urubanza rwawe ngo nze kurukora cyangwa iki oya ahanini biva muri bya bikorwa byacu muri bwa buruhe bwacu kuri rya zuba tugenda ibya bikorwa dukora byiza nibyo bizana amasoko ukoze urubanza rukaryoha uwaje muri urwo rubanza niwe akurondera si umurondera kuko ntubuzi ndashobora kumenya abantu bose bimirije kugira ubugeni muri ubu Bujumbura ntiwo biruka ko ngo waba usanga uri kurakorera ayo mabisi n'amayunite yo kubarondera rero icyiza ni uko ukora byiza kugira ngo wewe nyine urigire publicite niwo baca bakurondera ku cyangwa aya makripi nyine n'izi ndirimbo nibyo bituma turonke amasoko
ugereranyije nk'ibujumbura ku mugwi nk'uyu uca nk'amafaranga nkangahe muca amafaranga nkangahe nko mu rubanza bivana n'iki giciro mu gihera kuki bigenda gute
igiciro biravana n'urubanza rwarigo kuko dot na mariage ntibingana kandi bivana n'ibyo ukeneye bivana n'ibyo muba mwavuganye n'uwo mu na nyine urubanza akubwira ibyo yifuza nawe ukamubwira ibyo mufise ha mukamubwira ingene mukora ibyo urumva ni ibanga ry'umugwi
kuko bivuze bivana n'ibintu byinshi ikiringo mutamba ivyo abantu baba bashaka biratandukanye birumvikana niyo bagiye kimwe kuri bose ahanini birumvikana hari abashaka kubatandira amasaha abiri hari abashaka kubatandira minota 5 ngira ngo biravana
bivana n'ibyo bayifuza ko mumukorera
birumvikana ka tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Nduwimana Nduwimana urahora komeye
ndakomeye ororiyane ego turakomeye ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi muraho namwe ku gihugu cya Amerika
turaho turashima kabisa
ego natwe mu Burundi turagusa no kakazuba ari kenshi cyane nakavura ego ego mande kwa ndamukizo wa mutumire numvise ko matumiye mukenyezi arongorwa ashaka kurongorwa
Ego. Tawara mukisa chani.
Misawa ni biza guruhu mutoa mukuri juu ya Amerika ego. Kwato chambe na chakana na kuiwa dize mutumire. Urabona hariho Burundi bw'ejo kugaruka guburu rugeze ubumwebwe kuganya ugaruka gubu urabona hari urwaruka umerewe nabi mu gisagara cya Bujumbura ahantu mu mabara barugasanga umwe rumwe ntibifashe neza ugasanga umwe ruguma rugwaragurika kubera rudafite cyo gwisohoza mwebwe kuganya murongo ye ugwaruka rw'abakenyezi sinzi n'aba bose murongo mwo kuri kugira murabo kongene mu ruteze imbere rwo gwaruka cyo ni cyambere cyakabiri naco ego mwebwe murongo rwo gwaruka mwebwe mufite ingufu zihe kugira murabe muteze imbere zina murundi wese zina gwaruka ruri hanze urumva ari abari ko barabumviriza bashaka kuba bwo bateze imbere kugira murabe cyo mubafasha murakoze cyane iyo ntererano yiwanje barubaza bubiri manje kubabaza kugira mu nyishure ko murakoze
urakoze cyane nduwe imana Clarisse, duga kujamu.
Namushime chane, kiwaza wadite ni kiwazo chiza chane, ugwaruka luri mwukene, na ina avuze yuko tukwa tangu yu mwugitura abantu bake abantu ba jwene na tacho bafise, vyose vyavuye mu maboko yacu ariko kubw'ingufu ubu dufise, turatera imbere. Ni nacho navuze nti turafise, muri kazoza turifuza kugura nk'ishure. Cyo kwigisha karanga urumva iryo shure ryuguruye hakenegwa byinshi hakenegwa abaza gukoraho ni naho hazoca hashobora no kuboneka abo bari mu mabarabara bashoboye kuza kwigisha abandi bakaronka akazi urumva ni kimwe mu byifuzo dufise cyo gushobora guteza imbere igihugu cyacu no guteza imbere karanga no guteza imbere ugwaruka turifuza yuko muri kazoza twogira ikintu dukoze kugira ngo abo bose batari muri club bashobora guhuriramo ariko bakagira ico bimariye tukava mu bukene n'ico cyukugurura ishure ico cyukwigisha karanga ubyo dushoboye ubu dufasha abari mu mugwi tukabaha iyo mitayi mike mike bakagira ico bimariye yego n'abandi tubandanya twakira iyo hageze turakira urumva turacari hasi turacari bato nta myaka myinshi turambara ku byo twokwemera ngo dushoboye gufasha iki ariko tubishobojwe n'Imana muri kazoza turashobora gukora ikintu tubonye ingene natwe twateye imbere tukugurira iryo shuri icyo cyo ni indoto yacu Imana gusa tujye imbere hama bamwe bamwe bashobora gukirira muri iryo shuri n'ibyo twizeye yego
yego Clarisse tu no musi no musi wabigeme umunsi tuganira ku bibazo byanyu ku bibazo bahura navyo kugerageza kubivamwo ariko twihweje abahamagaye bose nabahungu n'imisore nabagabo hari ukuntu tugerageza guhamagarira abigeme abakenyezi guserura ibyiyumviro ariko ugasanga ico kintu n'ikintu kigoye cyane kwakira kubigeme kuri wewe biva kuki kumbure usanzwe uganira nabo urabigisha umuco kirundi akaranga kirundi ku Burundi hari ikintu kibi kiri mu guserura ibyiyumviro kumbure guhamagara ku radio gaserura icyumviro ugatera intege mugenzi wawe wogerageza kutwumvisha nk'umuntu waganira nabigeme cyane ico cyumviro ucumva gute kubona badaserura ibyiyumviro nko mu kiganiro nk'iki cy'uyu munsi kicerekeye bo n'ubuzima bwawe
Jengera gede kuraba mu biganiro ngiranira nabigeme ndabona ko hari inzitizi kubivye imigenzo ya kera warabona kumenga abantu babigeme n'abantu bakumiriwe n'abantu badafise ijambo urumva hari ukuntu ngira twabikuranye mu maraso bikaguma muri twebwe kuko hari nawo tuba turi kumwe mu karanga ukumva kubwiye yuko niya ije kuba kugwiwe atazobibandanya kubera tushobora kuja imbere y'abantu kugira ibyo bintu ari umuntu wakuze nanjye sinashoboye gutaha urukuntu ashobora guca avuga ngo ivyo cha biheba ngo nuko yakuze kandi ariho ahubwo yobageze kubijamo kuko yoba agira ronke abana biwe ahadoshobora guhurira abana biwe kugira ngo kakaranga yakuriramo akigisha abana biwe ashobore kuja kuvuga imbere y'abantu akatsikiriza icyumviro nyine uko acumva muganda bwo numengo harimo inzitizi mu Barundi kazi hari ukuntu ko kwikumira ukamengo nta jambo naho yoba rifise akamengo ntiyovuga imbere y'abantu ivyo rero ndifuza yuko abarundi kazi twotahura yuko ico kitagifise agaciro ahubwo dufise ijambo dufise ico twoterera kandi kikagira ico kimaze kuko haje ushoboye kurera abana bawe ukabakuza ukabahesha indero runtu bagakura bagasohoka nuko ufise ico ufise muri wewe ushoboye no guha abandi rero ico nibaza ko abarundi twocikuramo tukagerageza kuza turasohora tukavuga uko tubyumva natwe ego niko mbona nibaza ko ari inzitizi kubera imico ya kera bakumira bigeme ariko byo nibaza ko twabisezerera tugashikiriza ibyiyumviro byacu kuko natwe twese tuvuga kandi cyubaka
uravuze ko ari ibintu bya kera hari uruhara rw'uwo mukenyezi atiyumvamwo uko adafise uko kwizera muri we hari uruhara rwiwe ariko hoba hari n'uruhara mu badashaka kumwumviriza canke mu bashaka kumukinyiza iyo afite icyo ashikiriza hari uruhara rw'abandi bakina mu kudatera intege uwo mwigeme canke usanga ari wa mwigeme nyene we nyene yikumira ahanini
ngerageje kuraba mu bihe tugezemo ntaho ndabona umwigeme bashikiriza icyumviro ngo bamukumire kuko ubu barashobora no gutwara amasosiyete bakagirisha amanama abantu bakumviriza kandi icyumviro cyabo kigateza imbere amashyirahamwe bakabona yuko ibintu bigenze neza gusa ni ka kantu kari muringira muri twebwe nyine ka muri kahise tutarumva yuko umengo hari ikintu twovuga ngo kigire ifatiro tugama tubona umengo turi inyuma y'abagabo mugabo suko turafite icyo twoshikiriza kandi kitagira icyo kimaze kandi cyiza cyo kubaka igihugu kikubaka na kazoza igihugu cyacu
ubandanyirije aho nyine akajambo ka nyuma turiko turaja ku musozo w'ikiganiro kandi Munezero Clarisse turagushimiye cyane rwose gufata kano kanya ko kuza kutuganiriza ku bijyanye n'umugwi wanyu no kuha impanuro cyane cyane abigeme ijambo ni kwawe
ndashimira Radio Voix ya Amerika kubona yanyizeye ikampa umwanya wo gushikiriza ibyo umugwi wacu ukora ijambo noshikiriza cyane cyane abigeme nk'uko bivuze ni uko twova muri mu gacerere tugakora tukavuga tukaja imbere y'abantu tukigisha karanga tugashikiriza ibyiyumviro byacu kandi nkasaba n'abantu b'abamama bafite abana ko babahimiriza kuja muri ayo mashyirahamwe kwiga karanga kugira ngo karanga k'igihugu cacu ntigatakare kuko burya uyo umuntu adafite akaranga ni nk'igiti kidafite imizi ntubuzi iyo wavuye niyo uri kuraja rero nkongera nkasaba na leta yuko nk'uko babivuga ngo hari agashomeri yobiraba ari uko bishoboye ikazafasha urwaruka muri biriya kugira ngo bashobore kwiteza imbere ubu no muri kazoza
urakoze cyane rwose Munezero Clarisse wo mu mugwi Troupe Amagaba ni umwe mu migwi y'i Bujumbura itamba ikaririmba ikavuza ingoma mu mamanza atandukanye kuko aratuganiriza ku buryo babikora nk'urwaruka cyane cyane nk'abigeme urakoze cyane ndashimiye n'abaduteze amatwi abashikirije ibibazo n'ibyumviro ndashimiye kandi na Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya kino kiganiro akaba agiye kudushyiriramo aka karirimbo ka nyuma karirimbwe na Troupe Amagaba murakoze mwese
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwiriwe neza.